Ngoba yomawe Mbalira yomawe Bona yomawe Ngoba yomawe Mbalira yomawe Bona yomawe Ngoba yomawe Mbalira yomawe Bona yomawe Abana yomawe Abakazi yomawe Abashaja yomawe Bona yomawe Bagurusi yomawe Abazewe yomawe Nabakere yomawe Bona yomawe Ukoba yomawe Abana yomawe Abakazi yomawe Nabashaja yomawe Abagurusi yomawe Nabakaira yomawe Nabaze yomawe Bakagombi gata Bagombi buga Bagombi yanga Bona mbalira yomawe Ije murepe yomawe Ikikigene yomawe Bakagombi buga Bagombi gata Bagumanga Mbalira yomawe Ijabarebe yomawe Ikikigene yomawe Bukoba yomawe Mbalira yomawe Bona yomawe Bukoba yomawe Mbalira yomawe Bona yomawe Bukoba yomawe Mbalira yomawe Bigata, Mabateme mbale Mbalira yomawe Malalo mbigata Mbukyo mbigata Mbalira yomawe Ijemurebe yomawe Ikikigene yomawe Baka gumbi boga Mbalira yomawe Ijemurebe yomawe Ikikigene yomawe Ijabarebe yomawe Bachumage sukari Runge kipoda Ijabarebe yomawe Mbalira yomawe Ijabarebe yomawe Mbalira yomawe Mbanywe sukari Runge kipoda Ijabarebe yomawe Mbalira yomawe Ijabarebe yomawe Bukoba yomawe Mbalira yomawe Bona yomawe Bukoba yomawe Mbalira yomawe Bona yomawe Bukoba yomawe Mbalira yomawe Basheka nyaruju Baina maembe Ijabarebe yomawe
The thing. The African dragon.